Iyi ni Radyo İşgü Amerika. İşgü Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro vyayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nchuti mwese turi kumwe kuri uyu mugoroba w'umunsi wa mbere itariki 31 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2016 muri studio indwi muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Thomas Kamirindi. Ikaze rero muraya makuru
bibitugira ibirazwi mu ngabo kumvo z'akazi tuzobivuga ariko haragira kugira ngo abari ko bariyandikisha ntibamenye abizinjira hakiri kare ngene bangana mugabo kuba bizwiho birazwi.
Uwo ni Colonel Gaspard Baratuza, umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi, avuga ku bitigiri by'abazokwinjizwa mu ishure kaminuza rya gisirikare hubahirijwe ubwoko nk'uko biri mu masezerano y'Arusha. Muri Eritrea, komisiyo ishigikiwe na ONU iragiriza bamwe mu bategetsi b'iyo leta kuba barakoze ibyaha by'ubwicanyi n'itotezwa rya kiremwa muntu, iyo komisiyo igasaba ko hashingwa urubanza kuri bo.
Muri Ethiopia, abantu 2000 bari bafunze kubera imyigaragambyo bamaze kurekurwa.
Muri Venezuela, ku nshuro ya mbere mu myaka 2, umukuru w'igihugu Nicolas Maduro yagiranye inama n'imigwi itavuga rumwe nawe.
Naho muri Syria, abantu barenga 110 bari muri gereza zitandukanye.
Ayo namwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi no mu karere k'ibiyaga binini tugiye kubashikiriza. Mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Ethiopia, Thomas.
Nyine aho ngaho muri Ethiopia, Oriane nk'uko umaze kubivuga, Ministri w'ingabo z'igihugu Siraj Fegesa yatangarije abanyamakuru ko abantu 2000 bari bafunze kubera imyigaragambyo bamaze kurekurwa. Nk'uko yabisobanuye, aba bantu babanje guhabwa amasomo kubirebana n'itegeko nshinga ry'igihugu, gukunda igihugu n'amahame remezo y'ikinyabupfura. Nyamara rero bamwe mu baharanira uburenganzira bwa muntu suko babibona, nk'umuryango Human Rights Watch watangaje uyu munsi kw'icyo leta ya Ethiopia yita amasomo n'amahugurwa ahubwo ngo bigizwe n'ibikorwa by'iyicarubozo. Imyivumbagatanyo y'abatavuga rumwe na leta yatangiye mu kwezi kwa 11 mu mwaka ushize muri Ethiopia, byatumye leta ishyiraho amategeko y'ibihe bikomeye bidasanzwe. Abantu 100 bayiguyemo, abandi 2000 batawe muri yombi, ariko umubare wabo nyakuri ntuzwi. Bamwe kandi bafungirwa ahantu hatazwi nk'uko abatavuga rumwe na leta ya Ethiopia babyemeza.
Tukiri muri ako karere k'ubuseruko uburaruko bushira ubuseruko bwa Afrika, komisiyo ishigikiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ku matohoza y'itotezwa ry'agateka ka muntu muri Eritrea irasaba ko hashingwa urubanza canke hagashigwaho sentare idasanzwe ku vyaha vyagirizwa bamwe mu bategetsi b'iyo leta. Muri raporo ya ONU yasohowe mu kwezi kwa gatandatu guheze, bavuga ko hari abategetsi muri leta ya Eritrea bashobora kuba barakoze ibyaha by'ubwicanyi n'itotezo rya kiremwa muntu ikiringo kirenga imyaka 20. Muri iyo raporo, iyo komisiyo ivuga ko habaye inyuruza, ugukubagura, ugufunga abantu igihe kirekire atarubanza baciriwe, n'ibindi byaha harimo ubwicanyi bwagizwe n'inzego za leta. Ivyo bishikirizwa na Sheila Ketharuf, yahoze ari umwe mu bagize uwo mugwi w'iyo komisiyo y'abantu batatu, akaba kandi intumwa ya mbere yarungitswe na ONU muri ico gihugu kugira amatohoza. Mu nama yabaye ku biro vya ONU ku itariki 27 z'uku kwezi kwa 10, Yamane Grebert, umuhanuzi wa prezida wa Eritrea, yaraneguye iyo raporo avuga ko atana kamaro abona ko kugira icyo ivuze ko kuko biboneka neza ko iyo ntumwa ya ONU ihengamye.
Ijwi rya Amerika. Noneho tujye muri Syria, abantu barenga 110 bari muri gereza zitandukanye za leta, iz'abarwanya leta n'iz'imitwe y'iterabwoba nk'umutwe wa leta ya Kiyisilamu Al-Nusra ishamikiye kuri Al-Qaida. Leta ya Syria yonyine ubwayo ibitse mu bihome byayo abantu 91 barimo abagore n'abana barenga ibihumbi umunani. Ibi biratangazwa n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu wigenga Syrian Network for Human Rights, wemeza ko muri aba bantu 75% bafatwa nk'abashimuswe ku gato barazimira, abandi bantu bashobora kuba barishwe. Abatavuga rumwe na leta ya Syria bohereje i Geneve mu Busuwisi intumwa zabo zisanzwe zibahagarariye mu mishyikirano y'amahoro kuganira n'intumwa yihariye y'umuryango w'abibumbye kuri Syria, Staffan de Mistura, kuri iki kibazo cy'abantu bafunze cyangwa se bazimiye muri Syria, no kumusaba rero kugishyiramo ingufu kurushaho. Kuri bo kubafungura cyaba ari ikimenyetso cy'uko impande zose zishaka amahoro koko. Intambara yo muri Syria yatangiye mu kwezi kwa gatatu mu 2011, imaze guhitana abantu barenga 400,000, abandi bantu barenga 12,000,000 bavuye mu byabo cyangwa se bahungira mu mahanga.
Inama nshingamateka y'igihugu cya Libani yatoye komanda w'igisirikare Michel Aoun mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Ivyo bibaye mu gihe hari haciye imyaka irenga ibiri hari uruhagarara rwa politiki kandi atamutegetse ayoboye icyo gihugu. Aoun, umutama w'imyaka 81, yaciye arahira mu mabanga y'umukuru w'igihugu agira 13 ako kanya nyene. Yiyemeje kunagura urwego rwa politiki n'ubutunzi bw'igihugu, yongera asaba ko haba ugukorera hamwe nyako hagati y'imigwi ya politiki itavuga rumwe. Naho ashigikiwe n'incabwenge z'abakiri bato bize, ntibamwiyumva ko kubijanye n'uruhara yagize mu ntambara ya gisirikare ya gisivile nako murantunga yabaye muri ico gihugu hagati y'umwaka w'1975 kugeza muri 1990. Aoun ava mu mugambwe wabo mu bwoko bw'abayisilamu b'abashiite ba Hezbollah, akaba yaronse amajwi 83% to 27%, bivuye mu masezerano ya politike yagizwe imbere y'ayo matora, aho batangaza ko yategerezwa ku gutora Said al-Hariri mu kibanza cy'umushikiranganje wa mbere, uwo nawe akaba ari umuyisilamu mu bwoko bw'abasuni.
Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abaturage amamiliyoni baritegura amatora yo kuwa kabiri w'icyumweru gitaha, naho inzego z'umutekano ziritegura ko hashobora kuba imvururu. Nyuma yaho umwe mu bakandida Donald Trump wo mu ishyaka ry'abarepublikani atangarije ko amajwi ashobora kuzibwa, abantu 51% mu gihugu cyose bagaragaza ko bafite impungenge zikomeye ko hashobora kubaho urugomo, nk'uko bitangazwa uyu munsi mu cyegeranyo cyakozwe n'ikinyamakuru USA Today na kaminuza yitwa Suffolk University. Ubusanzwe bimwe mu byumba by'amashuri bikoreshwa nk'ibiro by'itora, ariko rero bizafungwa kwa kabiri utaha cyangwa se amatora yimurirwe ahandi nk'uko abayobora ibyo bigo by'amashuri babisaba komisiyon ishinzwe amatora. Naho rero Ministeri y'umutekano, Ministeri y'ubutabera n'ikigo cy'ubugenzacyaha FBI batangaje ko bafashe ingamba zikomeye zo gukumira no guhashya imvururu zaramuka zibaye mu matora kwa kabiri.
Murabandanye kumviriza radijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2, mu Rwanda naho tuvugira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email ni radio@gmail.com, kuri Facebook na Twitter adresi yacu ni radio yacu. Ubu naho ni wa mwanya w'amakuru yo mu biyaga binini yarusha. Muri Tanzania hariko habera inama y'iminsi ibiri ihuza imiryango ya Afrika y'ubuseruko ESC, ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya Union Européenne mu Gifaransa, hamwe n'ikigega cy'isi yose Fonds Monetaire International. Abari muri iyo nama bararabira hamwe ingene abanyagihugu bokura akarusho mu isoko rusange muri Afrika yo mu buseruko. Pierre Claver niyo nkuru ari yarusha arabiducira ku mayange.
amasezerano gushira isoko rusangi hagati y'ibihugu bigize umujyango wa Afrika y'ubuseruko yashyizwe ko umukono n'abakuru b'ibihugu mu mwaka w'2009 atangura kuja mu ngiro mu mwaka w'2010. Abaseruka umujyango ubumwe bwa Buraya n'ikigega cese yose babona ko abanyagihugu babwirizwa kuba bamaze kujya ku vyamwa vy'ayo masezerano inyuma y'imyaka 6. Bavuga ko byinshi biri mu nyandiko ariko kubishira mu ngiro bikaba bikiri ikibazo, cyane cyane ibyerekeye kwidegembya atanzitizi mu kuja gukorera mu gihugu bashatse canke kwarangurira imigambi itandukanye. Abo basanzwe batanga uburyo bwinshi kugira umugambi uje mu ngiro bavuga ko bibabaje kubona ivyo gukora bikiri byinshi, cyane cyane ko akiri ibihugu nka Tanzania kigisaba viza yo kuhaba canke uruhusha rwo kuhakorera bifite agaciro karenga $2,000 vy'amadolari ya Amerika, ni hafi miliyoni 4 z'amafaranga y'amarundi mu myaka 2 gusa. Ahandi naho ugasanga hari bihe by'umutekano muke bituma mu hagati y'u Burundi n'u Rwanda uruja n'uruza rw'abantu n'ibidandazwa bitoroherezwa. Icegira cha kabiri c'umunyamabanga mukuru wa EAC yavuze ko n'ubw'inzitizi zitabuze ko byinshi bimaze gukogwa mu masezerano agenga isoko rusangi. Ni nako Jean Ligi umunyamabanga ntayigayezwa mu bushikiranganji bujejwe yinjira ry'u Burundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko abibona.
N'uyu mwidegembyo turiko turarondera wabene gihugu w'ibidandazwa bishire bizane bunguke biteze imbere, bateze imbere imiryango yabo, bateze imbere ibihugu byabo. Umuntu w'icankuzo canke w'icangugu mu Rwanda ashoboye kuza Burundi, uwundi akaja mu Rwanda akaji Kampala akaji Dar es Salaam, iyo miryango yuguruye yo muri Sudani y'Epfo umuntu agashobora kuraba ico umukunga y'u Burundi. Imitahe yaje ni myinshi ari mu bintu by'amabanki, ari mu bintu byo gutega kazoza akabantu insurance n'abagwiza tunga baraje amafaranga basaba abakozi kugira barahuhusha gukuza gukora hamwe byavuyeho. Ahandi byaragaragaye yuko abakozi no vuga babahinga professionals nk'abubatsi hariho amasezerano yuko abo bahinga muri iyo mice y'ubuzi bashobora kuja gukorera mu kindi gihugu mugabo ibihugu bigaheza bigasinyiranira amasezerano.
Naho biruko Jean Ligi ashimangira ko akiri byinshi byo gukura mu nzira kugira ngo abanyagihugu batembere baje kwiga bashore ibidandazwa vyabo canke baje kuba aho biyumvamwo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Asaba abajejwe ku mpande zose gushira inguvu hamwe kugira inzitizi zihari zihave
ku nzitizi z'ibidandazwa aho bigaragara yuko ibidandazwa bimwe bifise ingorane uravye akaranga kavyo. Izindi ngorane iriho naho hari hasinywe amasezerano y'isoko rusangi hariho ibibazo bimwe bimwe bitari byahinyanyuwe na cane cane mu ruja n'uruza rw'ubuzi services ibibazo tukibiharirako ayo mapermit tukayakura.
Abatwara amabanki nkuru bo mu bihugu bitandatu bigize umujyango wa Afrika y'ubuseruko bamenyesha ko iyo nama yo kurabira hamwe hari intambwe isoko rusangi igeze yotanga intumbero yo gushika ku ikoreshwa ry'ifaranga rimwe, ariko bakavuga ko intambwe ikiri ndende. Mu mwaka w'2013 niyo amasezerano y'ifaranga rimwe yashyirwa ku mukono, bitekanuje ko iryo faranga rimwe ritangura gukoreshwa mu myaka 8 iri imbere, no kuvuga mu mwaka w'2024. Hagati aho babona kwabwirizwa gukogwa ivyigwa byinshi byo gushira ku rugero rumwe amafaranga mu bihugu bitandukanye bya Afrika y'ubuseruko atanganya agaciro. Pierre Clavin nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika. Noneho tujye mu Rwanda aho leta yashyize hanze urutonde rw'abasirikari 22 b'Abafaransa ivuga ko bagize uruhare muri genocide yakorewe Abatutsi mu 1994. Bamwe muri bo bari no muri ya raporo yitiriwe Mucyo. Kuri iyi nkuru dutega amatwi Asumta Kaboyi.
Komisiyo y'Igihugu ishinzwe kurwanya genocide CNRG igaragaza ko iri tsinda ry'abasirikare 22 ryasohotse kuri uru rutonde ryagize uruhare mu bikorwa by'ubwicanyi bwibasiye Abatutsi. Ntabwo ari ubwa mbere u Rwanda rurega u Bufaransa kugira uruhare muri genocide. Nyuma y'aho u Bufaransa busohore inyandiko zisaba itabwa muri yombi ry'abasirikare bakuru ba FPR baregwa kugira uruhare mu ihanurwa ry'indege y'uwahoze ari umukuru w'u Rwanda Juvenal Habyarimana, u Rwanda narwo rwatangiye gusohora amazina y'abanyapolitike n'abasirikare bakuru b'u Bufaransa ruvuga ko bagize uruhare muri genocide ya 1994 mu Rwanda. Ku isonga y'urutonde rwasohotse ku rubuga rwa komisiyo kurwanya genocide haza Gilbert Kanova uyu yari umuyobozi wungirije ushinzwe ibikorwa bya gisirikare akaba yari umujyanama w'umugaba w'ingabo za gendarmerie z'u Rwanda ashinjwa kuba yaragize uruhare mu ishyirwaho rya za bariyeri abasivile benshi biciweho hagaragara kandi kuri uru rutonde kapiteni Didier Tozin wahoze ari umujyanama mu bya gisirikare wa Perezida Habyarimana kuva mu mwaka w'1990 kugeza mu 1993 raporo ya CNRG ivuga ko uyu mukoroneri yagize uruhare mu gikorwa cyo gutoza intera hamwe no kurwanya FPR mu mwaka w'1993 uyu musirikare bivuga ko yarwanije bikomeye amasezerano y'amahoro ya Arusha iritangazo rivuga ko ingabo z'u Faransa zari zikuriwe na generali Ranzade zagize uruhare rutaziguye mu bikorwa by'ubwicanyi n'ibikorwa by'ivangura ryibasiraga abatutsi hagati y'umwaka w'1994 na 1994 komisiyo kurwanya genocide ivuga ko ibyemezo byafatwaga ku Rwanda byabazwaga kwemezwa na generali komisiyo kurwanya genocide mu Rwanda umuyobozi wabo Dr. Bizimana Jean Damascene amaze kubwirijwe rya Amerika ko iyi raporo yasohowe ije ikurikira ubundi bushakashatsi komisiyo isanzwe ikora buri gihe
inkabaze ngo kuki umuntu ariko muhisemo gusohora ego basirikare nuko ubushakashatsi tubukomeza tubukije byose ihurira n'igihe kuko ari cyagize kugira ngo noneho twandike ku basirikare
hanyuma harakurikiraho iki nyuma yo gusohora uru rutonde
twebwe muri icyo twakoze mu nshingano za komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide no kwerekana imwe mu nshingano dusabwa ni ukwerekana ukuri kuri genocide yakorewe abatutsi no kuhangana n'ingengabitekerezo yayo ndetse n'ipfobya n'ihakana rya genocide yakorewe abatutsi amazina y'abasirikare b'abafaransa n'igikorwa bagiye bakora kuva muri 1990 kugeza muri 1994 kugaragaza noneho abantu n'amazina yabo n'ibikorwa bagiye bakora anaha bishobora kuba byanakurikiranwa n'umunkiko
ku rutonde rw'abasirikare 22 kandi hariho itsinda ry'abasirikare bahoze mu kitwa Operation Turquoise amazina y'abo basirikare yari yanasohotse muri raporo yitiriwe mucyo yasohotse mu mwaka w'2008 iyo raporo igaragaza uruhare rw'abafaransa bagize muri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda General Jean-Claude Lafourcade wari ukuriye ikiswe Turquoise nawe ari kuri uru rutonde bivugwa ko iyo hatabaho ubufatanye bw'abasirikare b'abafaransa bari bari mu kiswe Operation Turquoise ibyaha byakorewe cyangwa gukiwe na gikongoro bitari kuba uru rutonde rugaragaramo na Colonel Jacques Rosier bivugwa ko ari we watanze amabwiriza yo kwica abatutsi bari bahungiye mu bisesero mu cyahoze ari prefecture ya Kibuye urutonde rw'aba basirikare ruje rukurikira urwasohowe na komisiyo yitiriwe mu cyo mwaka w'2008 iyi komisiyo yo yasohoye urutonde ruriho abantu 33 rwashinjaga leta y'u Faransa uruhare rutaziguye yagize muri genocide yabaye mu 1994 umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide yamaze kubwira ijwi rya Amerika ko baba koze intambwe ya mbere yo gusohora urutonde izindi nzego zizakurikirana aba bose basohowe kuri uru rutonde mu butabera Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
Amakuru yo mu karere k'Ibiyaga Binini arabandanya igisirikare murantunga ibiharuro by'imiryango ihunga inzara yaturutse ku ruzuba rubandanya kwiyongera mu ntara ya Kirundo bibandanya byiyongera buramatari Melchior Nankahomba w'iyo ntara ya Kirundo asaba ishyirahamwe gita ivy'imfungurwa ku isi PAM gufasha naho Nicole Jacquet icegera cy'umuyobozi wa PAM mu Burundi avuga ko aho ibiharuro bigeze PAM ataco yo kwishoboza kuri iyi nkuru dutega amatwi Jean Bosco Ndarurinze
Mundwi heze ibiharuro vyatanzwe n'uburongozi bw'intara ya Kirundo vyavuga ko imiryango 4000 imaze guhunga inzara. Uno munsi Melchior Nankahomba buramatari w'intara ya Kirundo yatangaje ko imiryango imaze guhunga imaze gushika ku 4500. Yarivugiye mu nama yo kurabira hamwe ingene gutanga imfungurwa ku bari basanzwe baronswa ifashanyo na PAM vyagenze.
Kumbure mu mwaka yamari gutembera mu kabona ntangurane nyinshi zihari turetse bitumaze mu imisi probleme d'ensoleillement probleme domanque to kwa
agira ati ikibazo dufise ni cyuruzuba rumaze iminsi gwaka mu makomine atatu hari ubusoni kugabira na ntega
makomine atatu kabari bagiye afatwa n'uruzuba gushye cyane akaba harimo mbere n'abamaze gutingo environ 4500 ménages
ati imiryango ishika 4500 yarataye izayo irenga 70,000 mu mazone atandatu abangamiwe ikeneye gufungurirwa
70,000 ménages ombezo ndo kwa manje.
Buramatari w'intara ya Kirundo yasavye ishiramwe mpuza makungu iraba ivyimfungurwa kwisi PAM kubandanya rifata mu mugongo intara ya Kirundo.
Remercions PAM à l'œuvre combien humanitaire de
Turashima cyane ibikorwa by'ubufasha vya PAM mu ntara ya Kirundo.
Nous avons aussi reformé notre demande.
Twarasubiye kwandikira PAM tuyisaba kubandanya kudufata mu mugongo. Twizeye ko izobikora mu byo yoba ishoboye.
Nous espérons, nous comptons dans les moyens possibles que vous allez toujours continuer à nous prêter main forte.
Kuri uwa mbere, PAM iri kumwe n'abajejwe intwaro bariko yiheza uko itangwa ry'imfungurwa ryagenze ku miryango. Yatowe ko ibabaye gusumba iyindi ryagenze. Iryo tangwa ry'imfungurwa ryari ryabaye mu makomine ya Bugabira, Busoni na Ntega mu mpera z'ukwezi kw'icyenda gushika mu ntango z'ukwezi kw'icumi uyu mwaka. Nicole Jacques icegera cy'umuyobozi wa PAM mu Burundi avuga ko nyabuna abakeneye gufashwa bakomeje kwiyongera.
Chaque année il y a des mouvements saisonniers de
buri mwaka haraboneka abanyakirundo bajya kurondera ubuzi ahandi bakagaruka irimarigeze, ariko no mwaka imvura yatebye cyane kugwa amezi abiri yose bituma abagenda biyongera. Na mustani wa komine Bugabira yemeje ko babandanya kugenda.
Je viens de parler avec l'administrateur communal de Bugabira qui confirme en effet que ces départs continuent. Nous essayons de maintenir les gens le plus possible ici au Burundi.
Turagerageza kugumiza abantu mu Burundi kuko gufashiriza umurundi mu mahanga bizimba amakungu.
Revient beaucoup moins cher à la communauté internationale que de les aider à l'extérieur.
Icegera cy'umuyobozi wa PAM mu Burundi avuga ko aho ibiharuro bigeze uno munsi PAM atacho yoba igishobora gukora yonyine.
Donc nous essayons à tout prix mais malheureusement nous ne pouvons pas faire ça seuls.
Nivyo turiko turagerageza ariko aho bigeze ntavyo twoshobora twenyene.
Qui selon lui qui mentionne des chiffres vraiment très très grands de vulnérables. Il parle de 72,000 même.
Turazi biharuro duhabwa na buramatari w'intara ya Kirundo dusanga abantu barenga 160,000 bakenewe gufashwa. Ni byiza ko amakungu yohaguruka.
On en vient à un chiffre de plus de 160,000 personnes à Kirundo qui seraient en vulnérabilité. Et donc il faudra que toute la communauté internationale se mobilise.
Nicole Jacques avuga ko ishyirahamwe impuzamakungu ONI n'intumwa z'umugwi w'igihugu ujejwe gukinga impanuka no gutabara abahuye n'ibiza hamwe n'abandi bagira neza bagiye gushika mu Kirundo. Ikizobashikana muri iyo ntara ni ukwiga ibikenewe kugira barabe uko bugarukira ku banyagihugu bashonje. Kuri uwa gatatu niho bazotangura icyo gikorwa mu Kirundo. Mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika. Igisirikare cy'u Burundi ntikiramenya ibitigiri by'amoko y'abanyeshuri bashyashya bazajya kwiga muri kaminuza ya gisirikare ISCAM. Ubusanzwe amasezerano ya Arusha avuga ko mu nzego z'umutekano z'u Burundi hagomba kubamo Abahutu 50% n'Abatutsi 50%. Kuri iki kibazo cy'abanyeshuri bashyashya bagomba kwinjira ISCAM, mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye na Colonel Gaspar Baratuza, umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi. Koloneli Baratuza aratangira avuga uko ibintu byifashe.
Rwose kuvuga yuko tutaramenya ibitigiri bizokwinjira, ibitigiri birazwi mu ngabo ku mvo z'akazi tuzobivuga, ariko haragira kugira ngo abariko bariyandikisha ntibamenye abizinjira hakiri kare ngene bangana. Mugabo kuba bizwiho birazwi, gusa tuzobibwira hageze ubu uyu ntibikenewe. Dusaba yuko gusa biyandikisha, hanyuma niko byama bigenda imyaka yose. Ama ku bijyanye naho kuvuga ibitigiri by'amoko, hariho ibiri mu mategeko bivuye ku masezerano y'Arusha, hakaba na rusansu meheruka kuba yagizwe n'inama nkenguzamateka. Abo rero nibo bazoshe batanga intumbero baravye ico batoye ingene bimeze. Aha twe twisunga amategeko tuzoshe tubikora.
Amasezerano y'Arusha avuga ko mu gisirikare ho kwinjira Abahutu 50% n'Abatutsi 50%, ivyo bintu bizokubahirizwa.
Ahubwo bavuga bati inzego z'umutekano no kwivuna abantu mu kiringo kizo tegekanywa n'inama nkenguzamateka nta rwego na rumwe ruzoba rurenza igitigi cya 50%. Biri no mu bwibwasingiro. Aho rero niho bazo baraba kugira ngo bakosore aho bahariho kumbura ibitigiri byinshi bisumba ibindi. Nico inama nkenguzamateka ijejwe gushyira mu ngiro yisunze cyane cyane ibwibwasingiro rya igihugu cyacu.
Mwavuze icegeranyo cyakozwe mu biganiro byabaye mu hagati mu Barundi, ivyo icyo cegeranyo kivuga iki kubyereke ico gitire cy'abasirikare bo mu bwoko butandukanye
cegeranyo cy'ibiganiro byavuye hagati twe ibyo ntibirashidushikira ntibinatura abagumo muri iki gihe ahubwo hariho umugwi gusa twebwe wagiye kuraba ingene rusansu ingene abari ko barinjira biriko biragenda aho bagenjeje igitigiri ni uwo mugwi wonyene na yabindi nta bindi baraduha intumbero kuvuga ngo twogira ukunuku inama ahubwo nkenguza amateka n'injeje kuraba bitigiri ingene bingana muri izi nzego zacu
mu gihe ico cegeranyo coshikira inama shiga amateka ibiharuro by'amasezerano yarusha byohinduka
si ukuvuga yuko bibirinda ahubwo baragize rusansuma ntibasinze aho bigeze icegeranyo kuko nibo batanga intumbero nibaramuka bagisohoye turazi yuko hatazogera aho binjizwa kitarasohoka bazohemba batanga intumbero bati ibitigi twabonye mufise ni ibi hakeneye ko mwokuzuza abangana gutya ahandi bangana gutyo intumbero batanga gusa naye handi dutegereza gukurikiza amategeko asanzwe ahari bisunze ibitigiri uko bisabwa mu ibyizwa shinge
mu gusozera nashaka ndababaze mu gihe muzaba mumaze kuronka icegeranyo mu gihe inama shinga amateka izo bimaze gushinga ivyo bitigiri vy'abasirikare binjira mu Burundi hisunzwe ubwoko bwabo ikibazo cyo kumenya ubwoko nyakuri bw'umusirikare umwe ntigishobora kuba ingora bahize ikindi kibazo nuko ivyo vy'ibitigiri abahutu bangana gutya abatutsi bangana gutya si ibintu vyo mu binjana vyarenganye vyataye igihe
kimwe cyo bwa mbere kugira ngo umuntu amenye icari niwe yivuga ntawuza kubimuvugira hanyuma nkuko byose bibera ku mugaragaro uwiheza akavuga icatari barabimanika ku migo mikuru y'intara aho baba bakoreye ibibazo barazinanye usanze rero yanditse ibitari by'icatari baraheza bakaza bakabiraba kuko byarafite no mu myaka iheze ubwa mbere tukora iki gikorwa ubasanze yanditse ibitari ivyo bo nyene nibo bamwivugira bagenzi babo babana bazinanye bati uyabeshe si ivyo unawo rero ntibantaheza ngo yakigwe kuko muri izi nzego ntitwakira abantu babesha utanguye kubesha none ukiri hanze urumva uzanye iyo ngeso mbi yohava akora nabi kandi ajejwe kurongora abandi mu rwego ruhambaye hama kuri ibi navyo muvuze yuko hoba ari byarenzwe na bike nta na kimwe cyarenzwe kuko nivyavuye mu masezerano yonye politiki bavuze bati kugira ngo indyane z'amoko zagiye ziraboneka mu nzego zinyuranye zigabanuke hoba ubungane bw'ibice 50% mu rwego rwo kwibuna abantu n'umutekano aho urumva amategeko akiriho akimeze uko duteza kuyubahiriza twebwe tugakurikiza uko babyanditse nibabihindura boheva twisunge uko bizoba bimeze
Colonel Gaspard Baratuza umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye
yego murakoze namwe
Radijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda turagana ku musozo w'aya makuru murekereho tubabwire muri make uko twabagejejeho
ku nshuro ya mbere mu myaka ibiri umukuru w'igihugu cya Venezuela Nicolas Maduro n'abanyepolitiki bamushigikiye bagiranye inama n'imigwi itavuga rumwe nabo mu ntumbero yo guhagarika indyane za politiki ziri muri icyo gihugu ahanini abatavuga rumwe na perezida Maduro basaba ko umugambi wo wahagaritswe wo kugira itora rya referendum usubire ushigwe mu ngiro
Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abaturage amamiliyoni baritegura amatora yo kuwa kabiri w'icyumweru gitaha nawe inzego z'umutekano ziritegura ko hashobora kuba imvururu nyuma y'aho umwe mu bakandida Donald Trump wo mu ishyaka ry'abarepublikani atangarije ko amajwi ashobora kuzibwa
muri Eritrea hariyo komisiyo ishigikiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ku matohoza yitotezwa ry'agateka kazi na muntu ivuga ko hari abategetsi ba leta bagize ibyaha bitoteza agateka kazi na muntu n'ibindi byaha byinshi bipfuza ko barengukishwe imbere y'ubutungane
muri Ethiopia leta iratangaza ko abantu barenga 2000 bari bafunze kubera imyigaragambyo bamaze kurekurwa imyivumbagatanyo y'abatavuga rumwe na leta yatangiye mu kwezi kwa 11 mu mwaka ushize muri Ethiopia
Nchuti rero mwese mukunda radijwi rya Amerika ahane naho duhereje ibiganiro byacu mwari kumwe naho yanitanga ishaka
na Thomas Kamirindi mukomeze munogerwe n'ibiganiro bya radio yanyu radio ijwi rya Amerika umugoroba mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.